ibyo bero byo kwibuka abanyeshuri b'abatutsi biga ku ishuri gisumbuye ryo mu Kibimba komine Giheta intara ya Gitega byabere ku kibutso cyabubakiwe kirahitwa kwibubu byatangujwe n'igisabisho cyo kubasabira hakurikira gushira ingori z'amashugwe n'abaserukira ababyeyi baburiye kuri iyo lise ya Kibimba abaserukira amashirahamwe yamirira kuriho nyabwoko abacitse ku icumu na bamwe mu bashinga amateka bato Simoni Suguru aserukira ishirahamwe ry'ababyeyi baburiye mu Kibimba aratubwira ibitigiri by'abana bahaguye acagira katanga impanuro kubicanye
abana bishwe baharugwa hagati y'ijana na mirongo ine n'ijana na mirongo itanu abantu bagifise agatima kukwica bene wabo kugituma icyo ari cyo cyose barakwiriye kwisubira ko bakabiheba bakibuka ko bakiri ku isi bagatekereza ntibasesa amaraso ya bene wabo kuko amaraso ni mabi kandi arahuma wayakoze ntamwerera kandi ntacayakuramwo ndetse ubwoba n'amaganya agumya gushika pfe
kuko kwica umuntu n'ububwe gito byibagize umuntu iyo yavuye ahari niyo azobarejo
Simoni Suguru aremeza ko yizeye ko Severe izokora ibyijejwe ku butungane bukaja habona ariko kandi arafite n'amakenga ku butungane
ikidutera amakenga n'igihe ibikorwa bizoba bigeze muri sentare mpanabyaha Burundi bwavamo tuzi nyine rero bizoca bigenda ariko kuri twebwe ababyeyi babuze igihambaye nuko twobona by'ukuri ku butungane ngane buri ko burakora bimwe biboneka kuri bose twongera bucira imanza bo bose batubahiriza agateka kazi na muntu kugira bo bose bihaye uburenganzira bwo kwica abantu bateshwe bate dusabye ko leta ariyo yobidukurikiranira kandi ngira sababyeyi babuye abana ngaha mu Kibimba bonyene babisaba
Lotea niyo nkuru aserukira se Genocide Kirimusati
ikibabaje rero nuko hanini abakoze iryo shano ry'amashano kibure ababararitse batarahanirwa ibyaha bakoze hakurikijwe amategeko mpanabyaha agenga iki gihugu twasangijwe n'Imana tutibagiye n'amategeko mpanabyaha mpuzamakungu turi ngaha kuko twiyemeje kandi dusubiye kubemerera kuzokwama tubavugira mu guharanira ubutungane bushingiye ku kuri ubutungane mpanabyaha mpuzamakungu ubutungane nibwo bwuzuriza iyi ibara ryaguye amaraso agaseseka
Simoni Suguru yasavye leta kureka umugwi waonera kurakora amatohoza kubwicanye bwabaye kuva mu 2015 kwinjira mu Burundi bagakora ndetse yagize n'icyo asaba ku biganiro bihuza abanyepolitiki aho akemeza ko ivyo ari vyo vyokomeza amahoro mu Burundi
kubangira kwinjira mu gihugu s'umuti na buhoro buhoro kuko baca baguma bibaza ko hari ibyo bagomba kubanyegeza ariko twizere ko leta iri kirabikurikirana ku neza y'igihugu na beneco tuboneyeho akanya kandi ko gusaba yuko bya biganiro bya politiki byariko birabera iharusha ko byobandanya bigahera ku neza yacu twese kuko hagati y'intambara n'amahoro twibaza ko atanu umwe atabona ico yotori carico kuko ayo mahoro ni yazotuma tubaho neza tukabandanya n'imigenderanire myiza n'abandi
Franse Mushano icegera cy'umukuru w'urunani rw'amashirahamwe yishinze kugwanya ubwicanyi bw'agahomera bunwa n'ayandi mabi mu Burundi nawe nyine navuga ko abanyapolitike bo badindiza ubutungane abanyagihugu bari bakeneye
abanyapolitike ubwo butungane dukeneye ntibabushira imbere gose bitebye ntacyo byo batwara abahutu babuze n'abatutsi babuze bose bakeneye ukuri kugira bamenye ababo inyene byagenze batunganirize impfuvyi batunganirize abapfakazi n'abapfakare
naho kumari zimaze iminsi zivugwa ku vyibutso vy'abantu bishwe ikivunga Terasi Mushano amenyesha ko abantu bakwiye gutandukanya ivyubatswe imbere y'amasezerano y'Arusha n'ibiriko bigeragezwa kubaka inyuma y'amasezerano y'Arusha akaba atekanya ko umugwi Severe ari uzokubaka ikibutso kimwe cyo kwibuka abarundi bose bishwe ikivunga biturutse ku njyane z'amoko abo banyeshuri b'abatutsi bagandaguwe itariki 21 gitugutu umwaka w'1993 umunsi Melchior Ndadaye yari yatorewe kurongora Burundi agandagurwa abanyeshuri batuririwe muri sitasiyo itanga ibitoro aho nyene mu Kibimba aho bari bugaraniwe igandagurwa rya Melchior Ndadaye ryakurikiwe n'ubundi bwicanyi bwaciye bwaduka mu mihingo nka yose y'igihugu butuma kandi ibihumbi n'ibihumbi iby'abarundi bahunga igihugu igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.